Twashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Ninahazwe. Ingingo nkuru ziyagize leta y'u Burundi gabisha gupfunga bavunja bose batazokubahiriza ibiciro byo kuvunja amafaranga y'agaciro yashinze.
Iki ni kibazo tutagifashe mu minwe iyo dushobora gusanga nahubwo n'igihugu kitakibaho. Abasanzwe bafite amabiro dushanje ibyo bari bamaze iminsi bakora babisigaje ku irembo. N'umunsi mwinjiye ngaha kwa Ntare, bashobora kuzova ngaha kwa Ntare nca mwinjira ku musaza.
Uyu ni umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca yakoranye inama uno munsi n'abegwa n'ico kibazo bose. Amakungu no munsi yahimbaje umunsi mpuzamakungu wo kurwanya imirimo ivuna abana ikoreshwa ku bana batarakwiza imyaka. Muri ano makuru murumva uko ico kibazo cifashe mu Burundi no mu Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo cyo gusubira muri UNESCO ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe indero ubumenyi n'imico kama. Ukraine yigaruriye imwe mu mihana iri mu karere ka Donetsk kari karafashwe n'ingabo z'u Burusiya. Hano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase musangwa ikaze muri ano makuru aremesherejwe muri studio y'indwi ijwi rya Amerika. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingingo yo gusubira muri UNESCO ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe indero ubumenyi n'imico kama. Amerika yari yavuye muri UNESCO mu kwezi kwa 12 ko mu mwaka w'2018 ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump yahoze aramutswe iki gihugu. Ico gihe leta ya Trump yagirije UNESCO imicungire mibi no kubangamira ku buryo bweruye igihugu cya Israel. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Thomas Kamirindi.
Uyu munsi umuyobozi mukuru wa UNESCO umutegarugori Audrey Azoulay yakoranije inama y'abahagarariye ibihugu byose uko ari 193 muri UNESCO abamenyesha ko guverinoma ya Amerika yamwandikiye ku mugaragaro imumenyesha ko izagarukamo mu kwezi gutaha kandi ko izishyura n'ibirarane byose by'imisanzu yayo. Amerika na Israeli bahagaritse imisanzu yabo muri UNESCO mu 2011 UNESCO imaze kwemerera Palestina kuba umunyamuryango. Icyo gihe Amerika yatangaga 22% by'ingengo y'imari yose ya UNESCO. Ubwo yavagamo mu 2018 Amerika yari ifitiye UNESCO imyenda y'amadolari miliyoni 542. Ubu yaramaze kugera kuri miliyoni 619. Azoulay, umufaransakazi w'umuyahudikazi, yagize uruhare runini mu gucubya umwuka mubi wa politiki bitumye rero Amerika isubira muri UNESCO. Uretse ibyo, Amerika igarutse muri UNESCO kuko yasanze urubuga yasize rwarigaruriwe cyane cyane n'Ubushinwa nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika wungirije John Bass yabitangaje.
Tuje ku mugabane wa Afrika aho ONU itewe impungenge n'ifatwa ku bwinshi ry'abimukira hamwe n'abarondera ubuhungiro muri Libya. Muri studio ndi kumwe na mugenzanje Oriane Itangishaka. Ibindi kuri no nkuru Oriane.
ONU yabitangaje kuri uno munsi wa mbere ivuga ko muri iyo fatwa ry'ingenzi n'abarondera ubuhungiro muri icyo gihugu harimo imvugo n'urwanko bishingiye ku macakubiri. Uwo muryango mpuzamakungu utangaza ko inzego za leta zimaze gufata abantu 2,000 barimo abagabo, abakenyezi hamwe n'abana babakura mu mayira mu ngo zabo canke mu bigo bivugwa ko ari ibikora urudandazwa rwa kiremwa muntu. ONU ivuga ko benshi muri bo ari abana hamwe n'abakenyezi bibungenze bari bashizwe mu nyubakwa zirimwo abantu insinzi kandi hatameze neza. Abandi 2,000 barimwo n'abari binjiye muri icyo gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko baregeranyijwe hamwe ku bwinshi barirukanwa. Mundwi heze abategetsi mu buseruko bwa Libya barirukanye ingenzi ibihumbi n'ibihumbi muri Misiri mu rugendo rw'amaguru. Ku mugwa mukuru Tripoli, igipolisi cyararungitswe mu mayira y'igisagara akoraniramo ingenzi ziriko zirondera ubuzi. Naho umutekano ari muke muri Libya, aho ubutegetsi butemewe cyane kandi imigwi yitwaje ibigwanisho itegeka ibice binini by'ubutaka, icyo gihugu kirimo ingenzi zingana n'igice cy'umuriyoni. Bamwe muri izo ngenzi bajayo barondera inzira yo kuja mu bihugu bya Buraya, abandi bakarondera ubuzi mu gisata c'ibitoro.
Yohana itanga ishaka tugukengurukire. Ubu naho agezweho mu y'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, umwe mu bategetsi bo muri Ukraine kuri uno wa mbere yavuze ko ico gihugu cigaruriye imihana yahitwa Stolzko iri mu karere ka Donetsk kari karafashwe n'ingabo z'Uburusiya, ni nyuma yuko Ukraine itanguye gukora ibitero bigamije kwigarurira ubutaka bwayo bwari bwarafashwe n'Uburusiya. Geoffrey Mutaguma abandanye no nkuru.
Hanna Maliar, uwungirije ministri w'ingabo wa Ukraine, abinyujije mu butumwa yanditse ku rubuga rwa Telegram, yashimiye umutwe w'ingabo zigaruriye ako gace, avuga ko ari byiza kongera kubona ibendera rya Ukraine rizamuwe mu kirere cya Storozhov. Yavuze ko ariko bizagenda ku butaka bwose bwa Ukraine bwari bwarafashwe n'Uburusiya. Ibi byabaye hashize umunsi umwe abategetsi bo muri Ukraine batangaje ko ingabo z'icyo gihugu zigaruriye ibindi byaro bitatu biri muri ako karere ahitwa Plahodan, Neskuchne na Makarivka. Umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine kuri uyu wa mbere yavuze ko umunsi umushize habaye intambara ikomeye mu karere kose ka Donetsk, harimo na Bakhmut ndetse no mu ntara ya Luhansk. Ejo ku cyumweru, Perezida Volodymyr Zelensky yamaganye igikorwa cy'ingabo z'Uburusiya cyo gufunga amayira y'abasivili bahunga intambara, avuga ko mu cyumweru gishize Uburusiya bwasenye urugomero rw'ahitwa Kakovka mu majyepfo ya Ukraine. Yatangaje ko abahagarariye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha basuye ku karere ka Kherson nyuma y'isenywa ry'urwo rugomero.
Reka nshimire bagenzanje ku makuru agezweho ijya nino ku isi baduteguye bakabaheje kudushikiriza, hayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tumire amate gato hama tuje tuja mu karere k'ibiyaga bigari vya Afurika. Tuyugururire kuyavugwa ku vy'ubutunzi mu Burundi. Leta y'ico gihugu higabisha gupfunga abavunja bose batazokubahiriza ibiciro vyo kuvunja amafaranga y'agaciro yashinze. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yabitangarije mu nama yagiranye n'abavunjayi ihadi. Muri iyo nama harimo kandi umukuru w'Banki Nkuru y'Igihugu BRB. Eloge Wirika neza amenyesha makuru wacu atubwira ibindi kuri no nkuru.
Kuri uyu wa mbere mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervain Ndirakobuca yakoranije abavunjayi. Iyo nama irimo kandi umukuru w'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB. Kwa kugira barabire hamwe yo kuntu igisata cyo kuvunja amafaranga cyifashe muri kino gihe mu Burundi. Imbere yo gusohora amenyesha makuru mu nyuma akanasohora abavunjayi, amaze kwihererana n'umukuru wa BRB, Gervain Ndirakobuca yagabishije abavunjayi ko ashobora kubata mu mvuto.
Iki ni kibazo tutagifashe mu minwe, ejo dushobora gusanga na ubu n'igihugu kitakibaho. Nizera neza yuko abasanzwe basoma biro dushanje ibyo bari bamaze iminsi bakora babisize hajya ku irembo. N'umunsi mwinjiye ngaha kwa Ntare, urashobora kuzova ngaha kwa Ntare uca mwinjira ku Musaga. Nta kibuza na kimwe, igihugu ntigikinigwako, igihugu kirakingigwa, igihugu kirashigikirwa. Nta gihugu rero gishobora kubaho kitagira kirazira, nta gihugu gishobora kubaho kitagira ubutunzi. Ibibaho nimwe mwabonye igikorwa twagifashe mu minwe, kubera ko twabonye yuko BRB muri ko muyigira umenga mu mukino w'abana yedikashikashi. Uno munsi tuza kuva ngaha bihagaze ugiye gukora ayemeye gukora mu ntumbero y'icyamategeko avuga uko Ibanki Nkuru ya Repubulika yabibasabye. Uwemera gutonda atonde, utemera gutonda nawe akure makarenge.
Umushikiranganji wa mbere yatangaje ko azi neza ko amazu yo kuvunja amafaranga afite abo yitirirwa atari beneyo, maze asaba ashimitse abayajejwe kwiyubara.
Buri ntumwa ko ndazi neza yuko amabiro dushaje mu gusa karayiwacu, mugabe ikizokorwa cyose ni kugahanga kanyu. Uwo muserukira ikosa uzokora tuzokwega wewe, kuko ikosa ry'icyaha ntituzakurihanira patro wawe. Uzete de representarega ari mabiro dushanje, mugabe turaze ku nyuma yanyu hinyigije abandi bantu. Tubanze tumenye neza yuko ibyo bizodushikira kubera amategeko twahunyanze. Bizogorana hari igihe n'ujya yagutumye atazosubira no kwibuka n'umuryango wawe. Nibaza ko atamwana ari ngaha ashobora gukora mu muriro yabonye ku muriro turira, uza kuwukoramo nawe yabonye kuturira guhera umunsi wewe.
abaserukiye amazu y'abavunjayi ntibashimye kugira ico babwiye amenyeshamakuru bari ku kirimba c'umukuru w'igihugu mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ahasanzwe hari ibiro vy'umushikiranganji wa mbere. Eka n'abijwi rya Amerika ryagerageje kurondera bashimye kwinumira, ariko Lieutenant Colonel de Police Moise Nkurunziza, umuvugizi w'ibiro vy'umushikiranganji wa mbere, yatangaje ivyumvikanyweko.
Basanze ayo mazu ahubwo akora igikorwa co kwegeranya amahera mvamakungu, adakora igikorwa cyo kuvunja. Inzu yose ivunja amafaranga yasabwe ko mu kiringo kitarenze iminsi itatu iba yakwije yasubije ku makonte umutahe w'imiliyoni 500,000 basabwe kugira ngo bashobore kugurura ayo mazu. Inzu yo kuvunja amafaranga itazoshobora kwerekana ko yaronse amahera angana 50,000 vy'amadolari canke vy'amahera y'abanyaburaya mu kiringo cindwi imwe, iyo nzu izoca ifutwa. Amazu asanzwe yari yaronkejwe uruhusha rwo kurungika amahera hanze, les établissements de transfert monétaire zahagaritswe vy'agateganyo.
Mu ndwi heze banki nkuru y'igihugu yakuyeho ikoreshwa ry'amanoti ya kera y'10,000 n'5,000. Aba mu Burundi bafise kugera ku 17 ku kwezi kugira babe bikuyeko amanoti ya kera. Mu mpera z'indwi heze president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yari yongeye kugabisha abarundi kuri iki kibazo.
Amadolari agenda y'inoti nayo arukwikigihugu ransima irahanwa, erega nabo bose abari kwagiriza uwo bafatanye bahari niko ndabivuga ntabyo imperiode de grace. Nta madolari agenda mu ntoki gutya idolari iba muri banki, n'ufise imiliyoni 10 z'amadolari ubugene nazikorera zizane muri banki ku ikonti yiwe kayaja.
Haraheze indwi zibiri abavunjayi 9 bo mu ntara ya Rumonge n'umwe w'imakamba mu manuko y'uburengero bw'Uburundi bafashwe, bagirijwe kugumuka ku ngingo z'ubutegetsi. Sentare y'intara yabahanishije ihadabu ry'100,000 kuba mu Rumonge no kwakwa amahera yose basanganywe uko ari 10, hari kwa 30 ukwezi guheze. Mugabo parake yarungururije iyo ngingo n'ubu bakaba bagifunzwe. Mu kwa kabiri 2022 amazu yo kuvunja amafaranga yarugawe kugira hasubirwemo kuntakora mu ntumbero yo kutarenza 15% y'inyungu, yasubiye kugurura mu kwezi kw'icumi umwaka uheze. Eloje uri kaneza juri ya Amerika.
Hello Jody Kaneza, tugaruke gato kuri ibyo aruce ku masonga vyisubirizwa ry'amafaranga y'ibihumbi 10 n'inoti za 5 mu gihugu cy'u Burundi. Ibanki nkuru ya Republika ico gihugu BRB mu mfunyapfunyo ivuga ko imaze kugaruza amafaranga menshi cyane muri uwo mugambi rimwe ho gusubiriza inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5. Igenekerezo rya 17 ku kwezi ni ryo sango ntabanduka ryo gukoresha inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 zahora zikoreshwa muri ico gihugu. Mu kiganiro ngiranye mu kanya na Robert Bellarmin Batinoni ajeje guhanahana makuru muri BRB yambwiye ko ahumurije banki akorera ihumuriza abatari ko baroroherwa kuguza inoti zigiye gusezererwa mu Burundi, agabisha abadandaza banka gufata inoti zigiye kuva ku isoko. Yongera yibutsa igituma inoti za kera zigiye guhindurwa.
Hari hamaze iminsi hari ibimenyetso vyerekana yuko hariho amafaranga bitaboneka ko ariko arakoreshwa mu gisata c'amabanki, hakibonekeza kandi ikena y'inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5. Umva bimaze kuboneka ko inoti hafi 60% z'amafaranga 5,000 n'ibihumbi 10 ibanki yasohoye zitagaragara neza iyo ziri, niho habaye ngombwa yuko ibanki ya Repubulika y'u Burundi ifata ingingo kugira ngo izo noti zishobore gusubira mu gisata cy'amabanki.
Ivyo bice 60% vya 5 n'ibihumbi 10 bitari bikiboneka, mumaze kugaruza ayangana gute aye yari ko arinje amabanki hari bitigiri muri aronka gushika kuri no munota vyangahe amaze gusubira kubagarukako?
Ereka Diane, si kugira ngo agaruke hanyuma ibanki ice yakoresha iyo amafaranga akuwe mu gihugu atagikoreshwa. Mu Gifaransa bayita ngo bien propre à la circulation, aba ari amafaranga atagikwiriye gukoresha ntasubira gukoreshwa. iyo ikiringo yahawe cyarangiye aho rero bigeze kuva ku itariki indwi amabanki yaciye atangura kuzaraza gutora inoti baze barazijyana aho bakorera bakaziha n'abagenzi babo.
Aya amaze kugaruka amabanki kugira ngo azoce akoreshwa iby'amafaranga akoreshwa mu gihe atagikora angana gute
kugira ngo ayo mafaranga aharugwe ni ibintu byitonderwa cyane gose mugabe icyo no kumenyesha nuko ubu tuvugana hamaze kugaruka amafaranga menshi cyane gose amaze gusubitswa amaze guhindurwa n'amafaranga menshi cyane gose niko inshuro zingahe mugabo kuyaharura noba ndabeshe kuko itigiri biguma biza baguma baza abantu baguma bahinduza mvuze ngo baguma bahinduza bacumeye ngo mbariye abantu ngo nimuze muri rukanga muhindutse oya inoti zibandanya zikora zikoreshwa mu rudandazwa mu kurihana mu masoko abantu babwirizwa kuguma bazikoresha kuko ikiringo cyazo ibanki yavuze kikirarangira kitorangira ku munsi wa gatandatu.
Bamwe mu banyagihugu harimwo nko twavuganye ari mu Rugombo mu Cibitoke ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke uyundi nawe tuvugana ari mu Kirundo uyundi nawe tuvugana ari Ngozi baje mu kiganiro muri Isanga aho bavuze ko batari kubaroroherwa iyo bayatwaye ku masoko amafaranga batayemera hama baje mu banki naho ugasanga imirongo n'imiremire ntibashikiriwe ababitsa muri Copec nawe nyene bikamera gutyo ico mwubwira abo bantu bari muri ivyo bibazo byo gushobora gutanga amafaranga kugira ngo baronse amashasha n'ivya Higabelarma
iyo mirongo nuvuga ngo abantu nibayiveko mu gihugu hari amabanki n'amashirahamwe yo kutiganya no kuguranana afise amashami arenga 500 ushobora no kurihinduza hamwe gasubira inyuma bakaguha ariko arakurwa mu gihugu kuko aracyafise uburenganzira bwo gukoreshwa abantu nibo nuvuga ngo nibo kwihuta cyane rwose kuvuga ngo reka ngo nje kuyahinduza kuko abandanya agikora natwe nyene ibanki ya Repubulika y'u Burundi abakozi bacu biriwe mu ntara zose z'igihugu kugira ngo baje gufasha kumbure bariya badafise ubushobozi bwo gushika ahari ayo mabanki kugira ngo babafashe kuyahindura ibyo bikazokorwa gushika kwa gatandatu numva rero ata nzu iri kwirasha abantu botekana bakabandanya bakoresha izo noti kuko ziracyafise uburenganzira bwo gukora ariko kandi uze muraraba ntihagire abantu banka izo noti kuko bazoba bariko baragira nabi cyane bashobora gukurikirana n'amategeko atandukanye bakagiriza ibitandukanye harimo nko guhungabanya ubutunzi bw'igihugu cyane kugarariza amategeko yatanze ibyo nabyo ni ibyaha bihano cyane.
Hama abo bizoshika bakagera kuri itariki mwatanze batarashobora kuhinduza aya mafaranga bizogenda gute?
Nibaza ko atabo babahari bashobora kuzoshika icyo kiringo atarayahinduza kuko ibanki ya Repubulika y'u Burundi ari mu cicaro cayo i Bujumbura no mu mashami yayo atatu Rumonge Gitega na Ngozi baguma barungika amafaranga mu gihugu.
Belarme Bacino ni mujeje guhanahana amakuru mu ibanki nkuru y'igihugu cy'u Burundi BRB twashimire kuri kano kanya muhaje ujya Amerika.
Nande ndagushimiye cyane Diane nini nahaze kuri kano kanya muduhaye kugira ngo tushobore gutera akamo abantu bose ko babandanya bakoresha izo noti atamusunikano atabwoba kubera ko ikiringo baracyagifise. Ndabashimiye cyane rwose.
Kijugi Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye. Uno munsi isi yahimbaje imunsi wahariwe kurwanya imirimo ivuna ikoreshwa abana batarakwiza imyaka yo gukora. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda CLADO mu mfunyapfunyo rivuga ko mu Rwanda hacibonekeza abana benshi bakoreshwa imirimo ivunanye. Inkuru tubaza mumenyesha amakuru wacu Kigali mu Rwanda Asumta Kabuye.
Uyu munsi baye mu gihe mu Rwanda abana bakigaragara mu mirimo irenze ubushobozi bwabo cyane cyane abavuka mu miryango itishoboye. Ni ikibazo kandi kigaragara mu turere twose tw'igihugu dushingiye ku makuru y'ijwi ry'Amerika igenda ibona mu Rwanda cy'Akivariste ushinzwe guhuza ibikorwa mu muryango urengera uburenganzira bwa muntu CLADO ni nawe umugenzuzi w'uburenganzira bwa muntu ku rwego rw'igihugu aganira n'ijwi ry'Amerika.
baracyagaragara ko ari abana bakoreshwa imirimo mibi, turacyabona abana mu birombe, turacyabona abana mu mirimo y'ubuhinzi nk'uko nari mbivuze, turacyabona abana bakoreshwa imirimo yo mu ngo. Mu by'ukuri ntabwo imirimo ikoreshwa abana iracika burundu mu rwego rw'igihugu. Abantu benshi ntibazi ko umwana hari imirimo abujijwe bitewe n'ikigero cy'imyaka. Ikindi cya kabiri, abantu bakoresha abana, yaba abacuruzi, yaba bakoresha mu birombe, yaba bakoresha mu ngo, bafatira n'abana ko aribo bantu bahembwa amafaranga make. Ugasanga umwana uvuye mu ishuri agiye gukora kwirwa arinda imiceri, agiye kwirwa yikorera ibisheke kugira ngo agire ikintu yinjiza. Izo mpamvu navuga ko ari nka z'ingenzi zituma tukibona abana bakoreshwa imirimo yo mu rugo.
Abana banyuranye bavuganye n'Ijwi rya Amerika basobanura imirimo bakoreshwa iminsi yiganjemo yo gukora mu rugo ndetse no kurinda imyaka mu murima. Aba bana bahuriza ku kibazo cy'ubukene bw'imiryango bavukamo nk'imwe mu mpamvu zibatera gukora imirimo rimwe na rimwe bakuramo amafaranga.
Tuza saa kumi n'atatu.
Nenge narigaga ndangije mu wa gatandatu primaire. Mu rugo babura amafaranga njyana ku ishuri njya mu kazi ko mu rugo.
Narigaga mu wa gatatu, nakoraga ahantu ariho mba niga, barangije bahita banyirukana.
Ni ubukene nyine nabonaga mu rugo, tubwirwa cyangwa tukaburara
kubera ko nyine tuba twarabuze ibyo kurya, tukaza gusaba amafaranga tubonye tukayajyana tukayaguramo umufungo w'ibijumba tukabutahana.
Nubwo Kado ivuga ko ababyeyi bakoresha abana imirimo inyuranye bakwiye kubihanirwa, ababyeyi bamwe bagaragaza ko bishimira ko abana babo babafasha.
Mwaza ari yamenya guhinga, ari yamenya gukora iki, ariko umwana gukurinda inyoni ndubona kose umumenyera igikoma akabumenyera ipura akavuduka gihe dore ndiyajyamo ngashaya.
Abo bana baragashoboye ariko nta kibazo, mu gihe cy'amasomo nibwo tutabarindisha.
Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Kado uvuga ko gushora abana mu mirimo ivunanye ari ukubavutsa uburenganzira bwabo.
Ubukene bw'imiryango ntabwo bukwiye kubangamira uburenganzira bw'umwana. Ntabwo imiryango yose ikennye ikwiye kohereza abana mu mirimo ivunanye kugira ngo bakunde binjize amafaranga. Twite yuko abana atari bo bahahira ingo, abana ntabwo ari bo bahahira imiryango, imiryango ihahirwa n'ababyeyi. Noneho abana bafasha ababyeyi ya mirimo yoroheje y'abana bo mu rugo. Rero ntabwo umwana akwiye kuba atari ku ishuri ngo ajye gukora imirimo yo kugira ngo yinjirize urugo, kuko abana ntabwo ari bo batunga ingo.
Muri raporo yawe iherutse, umuryango w'abibumbye utangaza ko abana bagera kuri miliyoni 84 ku isi aribo bahatirwa gukora imirimo inyuranye. Unisobanura ko abagera kuri 56% ku ijana turuka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Mu Rwanda ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Umurimo umwaka ushize ku bana 5,000 bwagaragaje ko 3% muri bo bashoye mu murimo ivunanye. Itegeko ry'umurimo ryo muri 2018 mu ngingo yaryo ya 5 ivuga ko imyaka fatizo yo gutangira gukora ari 16. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, ndakongereye koko no mu Burundi uwo munsi wahimbajwe kandi n'ico kibazo c'abana bakoreshwa batarakwiza imyaka yo gukora kibonekeza. Aho abana batarakwiza imyaka 18 bakoresha ibikorwa biremereye, Ijwi rya Amerika ryashoboye kugirana nko mu ntara za Makamba, Bururi na Rutana. Bamwe barira abana mu ngo, abandi bagakora ibikorwa vyo mu ngo mu burovyi no mu rudandaza. Naho nyina abana batarakwiza imyaka 18 bariyo. Inkuru Ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi. Reka tureketi ya Rive ndayishimiye abari ibasomera.
Mu ngo z'abantu bifise canke abakozi ba leta uhasanga abana babigeme n'abahungu batarakwiza imyaka 18. Abahungu bakora ibikorwa byo mu rugo kenshi canke bakarima, abakobwa nabo bakarera abana. Uteramiye mu bunyweru canke ukaja mu masoko atandukanye urabona abana batembereza amagi canke ibiyoba, ivyamwa, isambusa n'utundi umuntu ashobora kwivunisha inzara. Hari n'abana bakoreshwa mu bworozi cane cane mu ntara ya Bururi. Abo nabo nibo bahirira impene, inka canke intama. Ku kiyaga Tanganyika naho abana barakoreshwa mu burovyi, babita abaterekwa. Nibajya abana bajana n'abarovyi mu kiyaga bakarara nayo. Icyo bakora ni ukwegeranya ibikoresho by'abarobyi. Abo baterekwa nibo bavamwe abarobyi iyo bakuze. Igira neza Thierry twahuriye mu mabarabara yo ku mugwa mukuru w'Imakamba. Afite imyaka 14 akaba atembereza ibiyoba mu bibanza bikoraniramwo abantu benshi cyane cyane mu bunywero. Aherekwa guheba ishure haraheze amezi 5 kubera kubura amakaye. Yahora yiga mu mwaka wa 4. Wamuhaye akazi yamusezeranije kumuhemba 200,000 ku kwezi. Amahera akoresha akorera yifuza kuzoyagura agatungwa kugira atere imbere. Igiraneza Thierry azinduka arakaranga ibiyoba akabitekera hagaca yihibarabara arondera abamugurira gushika bugorobye isaha zibiri z'ijoro akabona gutaha. Mugenzi we Jerome nawe nyene afite imyaka 14 bakora akazi kamwe yabyishure kubuga babwiwe kuko naco yabura muhira.
Oya barampikwiye nashimye guca mahera.
Nawe nyene ahembwa 25,000 ku kwezi. Ndayisaba Amani w'imyaka 15 nawe abona ko agashahara ari gato cane.
Jeje ntare ku mafaranga nkabura nko 20,000 gusa ntacyo mbona yafashije kuwe.
Uwo mwana nafashwe neza n'abamukoresha
cyane arashwanira kandi bishitse nuko kesho no kunyimirasho akayinyi.
Na mugenzi wese yo kwibagira harabishingira intahe.
Birashika bamwe bamwe bakabirukana ngo bahombeje ugasanga ariko bararamukane vuba kira gute bavuri yo bajya niyo bapfa. Sanga bari ko nyine bararandira mu gutsimbura. Tobuto.
Hari n'abana bakatwa amafaranga ku mushahara bitumwe nuko baba bamenye isahani, igikombe n'ibindi mu gihe baba bariko barabigirira isuku. Abatembereza amagini ko kuko iyo bahuye n'isanganya igira ikameneka, umukoresha amubwira ko azoyakura muri bya 20,000 canke 25,000 muhemba. Abaharanira agateka k'abana barashinga intahe kandi ko bihora bishika umwana akamara amezi menshi akora batamuhemba. Bagira bati turiko turabikurikira. Iyo rero umukoresha yabonye ko amahera yo kumuhemba yabaye menshi acamudendereza ko yibye canke yakoze irindi kosa gutyo agacamwirukana atamuhembye na dukeyi. Niyo gushima Adija nawe yavuye muyinga akabakora imakamba arera abana akabahembwa 25,000. Niwe bamesurira impuzu agaheka abakiri bato kandi akabagaburira. Ku munsi arakora nk'amasaha 18 avuga ko agashahara ari gato cane.
Ni makesha nofumehemga 30 kuko 30 urakuramo ingurube ku ruguru kugatumba ugasanga urabaye ariko 25 ntibikunda.
Kandi ayahembwa ni make ugereranije n'urugendo afatiye atashe.
Ndabwira gusa nyine kuye neza nyine kubera itike nyine ari rinini ubu bica bisaba kuganza atacaba meza abiri.
Bamwe rero muri abo bana bakoresha hari abatunze imiryango yabo ifise amikoro make bagasomesha abatoyi babo, abandi amahera bahembwa akaba yo kwiryohera gusa. Adija Nishimwe asaba abo bana kudasesagura utwo duke bahembwa.
Nabahanura ko abo kwitwara neza mu buzima bakareka kujyana n'imishoyi n'imakamba nyene bakitwara neza amahera nyene bayarose bakaza barayakoresha imigambi bareke kuza barayarya nabi. Kandi ndafise ingurube n'imene ku gatumba ndakutse nyine kurya bururi bampembye cyukirije ndatashe ndabikora ndagaruka gusa kumfashitse ngaha nta kintu ndakura no kurungikanye n'amahera nyene yo gufasha ibyo bintu.
Mu ntara ya Rutana abajejwe agateka k'abana mu ishyirahamwe FENADEB baraharura ko 95% by'abakozi bo mu nzu ari abana bahebye amashure. Mu bice by'Imbo, Nyanzarake, Rumonge abana mu mwuga w'uburobyi. Mu runani rw'amashyirahamwe aranira neza y'abana naho baragerageza guhimiriza kugira abahebe gukoresha abana kuko bibujijwe kandi bihanwa n'amategeko. Mu mwaka wa 2021 bamwe mu barongoye amakomine yo mu bumanuko bw'Uburundi barasohoye amatangazo basaba ingo zikoresha abana ko bobarekura bagasubira iwabo bagaheza bakaja ku ishure. Ayo matangazo yagira ati ikibanza c'umwana si ugukora akazi ni mu ishure ariko ntacahindutse.
Ashimire Thierry Vendayishimiye kuri iyo nkuru yaraheje kudusomera y'abana bakoreshwa imirimo ibarenge imyaka yabo mu gihugu c'u Burundi. Icyo kibazo mwumvise ko no mu Rwanda kiriyo. Amakuru yose mushaka kongera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukome. Imbere ko dusezerana rero ngende ndababwiye muri make ko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abantu barenga 40 bahitanywe n'igitero c'abarwanya ubutegetsi muri Republika muri ico gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo ubu bakoze ico gitero nawo mu murwi Kodeko mu ikambi ya Lala muri territoire ya Jugu mu ntara ya Ituri muri ico gitero kandi abandi bantu nk'indwi bakomeretse ibitungwa by'abanyagihugu biraraswa ino nkuru murashaka kuyumva irambuye makuru yacu yo mu gitondo Amleta duzumwe za Amerika igihugu cafashe ingingo yo gusubira muri UNESCO ishami gishiramwe mpuza makungurije jundero ubumenyi n'umuco Amerika yari yikuye muri UNESCO mu kwezi kwa 12 ko 2018 ku butegetsi bwa president Donald Trump ico gihe Amerika yagirije UNESCO imicungire mibi no kubangamira ku buryo bweruye igihugu ca Israel ino nkuru murashana nayo nyene kongera kuyumva ku wezi itatu akaburungu radio tuvewa akaburungu com Ninga rero dusozire amakuru yacu nshuti bakunzi twashimire ko mwaduteze abiri Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma bakoze cyane kuri micro yari Diane nina hazo ku izina ry'abagenzi banje ndabike bantu ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose murare aharyana ahataryana harara umwasi ibiganiro byacu birabandanya ku mbuga ngurukana umenyi zacu zitandukanye Facebook YouTube Twitter Instagram muhacishe akajisho ni kuri VOA radio yacu Thank you.